umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse yemeje kumuhinga mu kuri wa mbere ibyabereye mu ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe senere byabaye kwa 14 umwaka w'2024 ibyo nayo byakuye ku burongozi bwo umugambwe senere umushingamateka Agathon Rwasa ibyo biri mu ikete nimero 5530 akarongo 14-81 byo kuri uyu wa mbere igemeza ibikubiye muri raporo y'ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe senere umushikiranganji Martin Niteretse yarungikiye umushingamateka Marie Makire na Tobakimvuna uyu ni wasumbye imyaka abandi mu bari bagize biro ya politike y'umugambwe senere yashyizweho mu mwaka w'2019 yamumenyesheje ko yakiriye icegeranyo cy'ingingo zafatiwe mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe senere byabereye Ngozi kuwa 14 uyu mwaka na tane cyane itogwa rya Nestor Giruko ishaka nk'umukuru akongera akaba n'userukira umugambwe senere imbere y'amategeko hamwe n'ishyirwaho ry'abagize biro politike nshasha iryo kete rikaba ryarungikiwe abarongoye intara zose z'u Burundi hamwe n'umukuru w'igisagara umuyobozi mukuru ajeru byo gukurikirana amashyirahamwe atari aya leta n'imigambwe hamwe na Nestor Giruko ishaka aherutse gutogwa ngo arongore umugambwe senere yongera na userukire imbere y'amategeko gusa umushingamateka Agathon Rwasa yakuwe ku burongozi atari mu Burundi yari yamirije ingingo zafatiwe mu ikoraniro ryiswe ko ridasanzwe rya senere
ke n'ubu ndongoye umugambwe senere ibyabaye Ngozi ku itariki 10 z'ukwezi n'inkina mico n'ubu tuzosubira twandikire umushikiranganji tumumenyeshe igenekerezo ryo gukoraho ikoraniro kaminuza
Agathon Rwasa avuga ko n'ubu ari wakirongoye umugambwe senere
ke n'ubu ndongoye umugambwe senere kuko ibyabaye Ngozi n'inkina mico yaba amategeko y'igihugu yarahonyanzwe yaba amategeko y'umugambwe yarahonyanzwe kuko bwa mbere na mbere hoho none wewe uzanye buramatari ukazana mutantiri ukazana imbonerakure ukazana abapolisi ukazana abasirikare ati bariya ntimwemere yuko barengana ikorandero ry'umugambwe bene ryo wabuza ko bahujamba rijamo
nkuko abivuga Agathon Rwasa aratangazwa no kwankirwa gutunganya ikoraniro kaminuza yari yasabye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu ikete ryo kuwa 28 Ruhuhuma umwaka w'2024 ryari kuba ryabaye kuwa 2 Ntwarante umwaka w'2024 nyene ariko inyuma y'indwi imwe gusa akumva abahawe uburenganzira bwo gutunganya ikoraniro ridasanzwe ku izina ry'umugambwe senere nayo kubitabye iryo koraniro ryabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi umushingamateka Agathon Rwasa agira ati
abo bantu bavuga yuko bagiyeyo n'abakongresiste abaha muri iyo minsi twashyize habona yuko hariho ibintu biko birakorwa biteye amakenga aho umuntu yagenda akaza gutanga amafaranga bakandika abantu basanze ku maparikingi bayorora abayo bose ngo n'abantu bazoja muri kongre none kongre y'agasiro kristema ibuko ni ryari mwumvise umugambwe ugira ikoraniro kaminuza bagaca batangiriza igihugu cyose umuntu ameze uko imodoka remeze uko ntirengane fata funga gira gute
kubwa Agathon Rwasa ibiriko biraba mu mugambwe senere nishyirwa mu ngiro ibyo byashyikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo
Agathon Rwasa nje namubwiye inshuro zibiri nimba ibyo twagwaniye muri CNDD-FDD ari byo nawe wagwanira nuze mu mugambwe CNDD-FDD cyanye ube umugenzi w'umugambwe muramubaza nasubiye kumubwira turi muri Nigeria i Abuja ndamubwira nti urashibuka ibyo nakubwiye ntarakimenya nyinshi nagiye namubwira nti jewe siniyihuta ibyo mvuze mba nabizirikanye umwanya muremure uzogira kubyiyumvira bitakigira inguvu karibu
Agathon Rwasa avuga ko abategetsi b'u Burundi bohindura uko biyumvira kuri kazoza n'ubuzima bw'igihugu aho kwiyumvira kuri kazoza kabo bonyine n'umugambwe wabo
abantu bari bakwiye kuraba bari bakwiye gusuzuma yaba nabo nyine batwara igihugu bari bakwiye gusuzuma bakaraba mbega byazanye akarusha kahe gusambagura imigambwe mbega uyu munsi twobaza tuti ubu none ko bashaka gusambura senere ibitoro bica biboneka amafaranga y'agaciro acaboneka bya bidandazwa ibiciro bigomba biduga no kubura bikabura ya sukari n'ibindi ubu bica biboneka kubera bari kwarasambura senere
umushingamateka Agathon Rwasa asaba abajejwe intwaro na cane cane umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kwigarura akareka umugambwe senere n'indongozi zawo bizwi n'amategeko ukitunganya bikurikije amategeko
wewe uhagararira amategeko gute ushyira abantu mu bihano atakosa bafite twebwe duhagarara amategeko ahagaze amategeko y'igihumbega avuga iki amategeko y'igihugara buza intwaro kwivanga mu mugambwe nibati bukire begere kure aba baturekere uburenganzira bwacu mugambwe senere turiteguye n'ubundi zosubira twandikire umushikiranganje tumumenyeshe igenekerezo by'ukora ikoraniro kaminuza hanyuma ikoraniro kaminuza nicyo rizotora umuti w'ibibazo byose
ku bijyanye n'icyo hagati yo gwasayo zoba ari kwitaba amatora ari imbere mu gihe byakozwe bimaze kwemezwa n'inzego zibijejwe agira ati
amatora n'uburenganzira bw'umurundi wari we wese bakwije imyaka 18 kandi ndabyanze ari kwije no kuri kandi je ndu murundi ntabwo ndi n'ubundi bwenegihugu nigeze ndonka ntabwo nzorondera ibisabwa kugira ngo umuntu aje mu matora byose ndabikwije
n'icyo rigira ukwishaka ariruka gutogwa ngo asubirire agatogwa sa ku burongozi yarasanzwe arongoye ubunyamabanga bujejwe imigenderanire no gufashanya mu mugambwe senere.